Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kuwa gatandatu n'igenekerezo rya Ndwi Nyakanga n'umwaka wa 2024 cyuti namwe bagenzi mwashimiye ukurikira Radio Nzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi mucikizwa na jewe Jean Baptiste Bireha nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira ngo birababaje kubona igihugu kibanyi cha Zambia gicura bufuni na buhoro abarundi baba muri ico gihugu ivyo bivugwa na Frederic Bamvunyumvira arongo yurunani Sefora Rusha ni nyuma yaho kuruno wa gatatu uheze igipolisi cico gihugu cafashe abarundi barenga amajana abiri mu gikorwa cyo kurondera abantu baba muri ico gihugu badafise byangombwa Frederic Bamvunyumvira abona ko ico kibazo cari gikwiye kwicarigwa n'ibyo bihugu uko ari bibiri Nyidogo ni yose mwanyagihugu bo kumutumba Murama ni muri zone Rugari muri komine n'intara ya Muyinga abanyagihugu bavuga ko ataterambere rishoboka kuri uyo mutumba mu gihe bafise ubukene bw'amazi no kutagira umuyaga nkuba mukuru wo mutumba asaba bijejwe gutorera umuti ico kibazo muhaza kubikwikira muri ano makuru yo mu kiganiro ku isoko cuno munsi tugaruka kwifungwa byo mu menyesha makuru Sandra Muhoza byari ritekanijwe ko arenguka imbere y'ubutungane kuri no wa kane ariko akaba atashoboye kurenguka ngo biturutse kwibura igitoro c'imodoka yari kumunguruza idonido ni mukane
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
dasubiye kubaramutsa kandi nongera ndabaha n'ikazi abarundi bagira 25 babaye rusaka ku mugwa mukuru w'igihugu cha Zambia kuno wa gatatu igenekerezo rya kane Nyakanga barafashwe n'igipolisi cha Zambia ibyo bikaba byabaye igihe cy'isaha 11 zo mu gitondo mu gikorwa cyo kurondera abantu baba muri ico gihugu hadakurikijwe amategeko bise kidnap operation Frederic Bamvunyumvira arongoye urunani Sefora Rusha avuga ko bibabaje cyane kubona abanyagihugu bafatwa nabi n'igihugu kibanyi uyu munyepolitike akavuga ko amategeko ariho ariko ko yategerezwa kuvuganwa ko n'ibyo bihugu uko ari bibiri na cyane cyane ko mukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yagiyeyo kugira abere ku mutima kivandimwe mu kubashikiriza imfashanyo yahavuye ihinduka ikibazo ku Barundi baba muri ico gihugu kurikira Frederic Bamvunyumvira
ibihugu bibiri by'ibibanye ntibyabwirizwa kuba biriko birafata abantu bavyo mwene uko ko babafata kubera ko batagira ibyangombwa amategeko ariho ariko kandi y'amategeko hari abugiza kuvuganwa n'ibyo bihugu bibiri na cyane cyane ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yagiye kugira ngo abereke umutima kivandimwe mu kubashikiriza imfashanyo yibaza ko ari kibagira akamaro mugo kuhindukiramwo ukubifata mwene uko birateye ubwoba nakurikije icyo kibazo mbona amashinga mateka mushinga mateka ariko aravuga ati ibi bintu nakamara amaza mu bisanzwe leta ya Zambia ntiyabuza kubivugira hejuru mwene uko yabwiza kwicara ikaraba ibyo ari byo bakamenya ibyo ari byo natwe ko tukamenyeshwa ibyo ari byo biciye mu nzira za diplomasi kugira ngo mu by'ukuri iyo migenderanire igume yifashe runtu rero nibaza ko nta muti wishibera ariko nibahagarika gukurikirana abarundi mwene uko babafata bunyamaswa kandi bari basanzwe ariyo bari kuko si uyu munsi bari bashyitseyo bari basanzwe ariyo bari kubera iki bariko barazira ivyo nibaza ko yaba leta y'u Burundi yaba leta ya Zambia bo kwicara bagatorera umuti ico kibazo bidatevye
ano makuru tuyabandanize mu ntara ya Muyinga ni mu buraruko bw'igihugu aho abanyagihugu baba ku mutumba wa Murama zone Rugari komine ntara ya Muyinga bidoga ko atatera mbere bimirije kushika ko mu gihe cyose uwo mutumba wabo tazoba uraronswa amatara n'amazi. Bamwe mu banyagihugu baba kuri uyo mutumba babazwa nuko ibido y'amazi y'amaritiro 20 ubigwa amafaranga 1000. Izo ndwara zidugirwa n'abo banyagihugu zigashimangirwa n'uburunguye umutumba Murama, agasaba ko boronswa umuyaga nkuba n'amazi kugira bashobore kwiteza imbere. Ido nido na Alexandrine Keza.
Iterambere riracari kure nk'ukwezi umutumba wa Murama muri zone Rugari komine n'intara ya Muyinga, mu gihe hatarashikanwa amatara n'amazi uko byemezwa na bamwe mu banyagihugu baba kuri uwo mutumba uza imbere mu bunini mbere ukagira n'abantu benshi. Abanyagihugu bamenyesha ko ubukene bw'amazi bubagejeje habi. Ibido imwe ngo ikaba ivomwa ku mafaranga 1000. Abanyagihugu nyene baridoga ko barindiriye ko boronka umuyaga nkuba amasahera mu nzira. Uno mukenyezi asanzwe adandariza aho imurama arigana ingorana afise mu rudandazwa rwiwe. Izo ngorane z'ubukene bw'amazi meza n'umuyaga nkuba zizigamitse iterambere ry'umutumba wa Murama zirashimangirwa n'urongoye uwo mutumba, akavuga ko abanyagihugu arongoye bahagaritswe umutima n'ubukene bw'amazi. Abanyagihugu basaba abarongoye komine Muyinga gufashanya n'abasanzwe bafasha mu migambi y'iterambere kugira ngo baronswe amazi meza hamwe n'umuyaga nkuba.
Miramate duce tubandanya n'amakuru tubateguriye.
Inzamba.
Uyu ni umwanya w'ikiganiro ku isoko. Mu kiganiro cyo munsi tugaruka ku ifungwa ry'umumenyesha makuru Sandra Muhoza yari yiteze kurenguka kuri uyu wa kane genekerezo rya gatanu Nyakanga mwaka 2024, ariko akaba atarengutse ku mvo zo kubura igitoro ku isoko. Mugishikirizwa na Bonfils Niyongere.
Ku isoko. Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Kunguruza gitumbuka irenguka ry'umumenyesha makuru Sandra Muhoza kuwa kane uheze itariki 5 z'ukwicenda umwaka 2024 yakorera ikimenyesha makuru na Nova Burundi vyerekana ikibazo c'ubutungane kiri mu butegetsi bw'u Burundi mu bijanye n'ubwigenge bw'ubutungane mu Burundi. None byo bakoko ari kibazo cigitoro canke woba ari umugambi wo kudindiza urubanza rwiwe. Ico kibazo nico tuzakurabira hamwe muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu munsi wa gatandatu. Turwikenekerezo ryandwe Nyakanga umwaka 2024 mukambwiye mushikizwe na Bonfils Niyongere nkabanda bahaye ikaze. Muhoza yahagaritswe mu mwaka 2024 mu kwezi kwa kane, ariko bitanda mukiza yagirijwe guhungabanya umutekano mu gihugu hagati nk'abandi barundi benshi bafungiwe mu mabohero atandukanye mu Burundi kuba yakoresheje imvugo icanishamwo amoko. Isango ryaritegekanijwe ry'uko arenguka ryo kuwa gatanu Nyakanga umwaka 2024 muri sentare nkuru ya Mukaza ryarungururwe hisunzwe ko atabitoro bihari. Iyo siguro kubwo umushingwamanza wa Muhoza, umushingwamanza Prosper niyo yankana abona ko ari insiguro idafashe kugurubanza ufatiye kuvuga igihugu gitegezwa gukora kugira ngo habe mu gihugu yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu ku bwa Innocent Muhozi arongoye televiziyo Renaissance iyo ni ingaruka y'ubutunzi yerekana ubutegetsi budafise umushinge mu by'ubutunzi ari igihugu atako cifashe
ndubyumvikana ingenere kitabona ko ibyo bikora bigira ingaruka ku bisata byose by'ubuzima kuko mu gihe idashoboye kuba ironka igenda ishikana igitoro mu gihugu bigira ingaruka ku bisata byose by'ubuzima ari ubudandaji ari ibyo magara y'abantu ari iby'amashuri ari iby'ubuzima ndi busanzwe reka n'ubu aho mugenzi wacu Sandra Muhoza atashoboye kujya kuburana kubera mu ibohero bwo kuba atafise uburyo bwo gushikana abaje kuburana muri sentare leta ifunze abantu ikababuza kubaho ubuzima bwabo kuno kwibeshaho itegerezwa gukorana igisata cyayo cyo kubuzurizwa mu gihe idashoboye kuzuriza abantu nishobora gufunga abantu atawe bishya atawe basahuye itadashoboye kubaburanya ngo baveyo mu gihe biboneka ko baterezwa kuvayo ntibishoboka ko amabohero yuzura abantu batarashyirwa imanza cyangwa bakiriwe izangondagonde abandi n'ubu nyine bakaba bakiriyo kandi bitwa ko begejwe na sentare cyangwa bareje ikiringo cyabo ibyo bintu biguma bituma atawushobora kwizera leta y'iwacu mu Burundi kubona umuntu adashobora kujya kuburana wamufunze atari kosa riboneka yakoze ukananirwa no kumushikana muri sentare ngo ajye kuburana atibaveyo sinzi ko leta yacu ibona urugero rw'ingaruka y'ibyikora ku buzima bw'abantu n'isi yose ari abafunzwe ari abadafunzwe sinovuga ngo leta yikebuke biragoye kuba umuntu akibivuga kuko amabi aguma akorwa abantu basemerera ibimenyetso biriho ibyemezo biriho reka n'ubu dupfe kugerageza kuvuga tuti gerageza nibareke abantu bafunzwe bazira ibintu bitajya ntibize babarekure na cyane cyane ko badashoboye kubashyira mu makondisiyo yoba yemewe umuntu yobamo batanashoboye no kubashyikira muri sentare ngo bajye kuburana
ihagarikwa rya Sandra Muhoza kandi yerekana ko ikibazo cyo kumenyesha amakuru mu Burundi gikomeye mu bijyanye n'ubwigenge iryo yunguruzwa ry'urubanza ritera ibibazo byo kwibaza nimba ibura ry'ibitoro ritegezwa gukora ku bantu bose bapfunzwe mu gihe bahageze ko baja kuburana turetse n'umumenyeshamakuru Sandra Muhoza niba bategerezwa kuzorindira igitoro kizobonekera kugira ngo bashobore kwitaba ubutungane ibyo kandi niko bimeze ku barundi benshi bapfunzwe bazira ivyiyumviro nka Sandra Muhoza ariko ibizwe nuko abantu bose bafise uburenganzira bwo kuronka uburenganzira bumwe kushikiza ivyiyumviro hisunzwe amategeko n'ayandi mategeko mu Burundi kwagiye burashira ko umukono ariko rero imanza kenshi zagizwe abantu mu bijanye n'umutekano ziba arizo kugira ngo bashobore gufatira abantu bafitaniye ikibazo n'ubutegetsi kugira ngo baronke uko babikura ivyo bikaba biri mu ntumbero yo kwerekana ko abamenyeshamakuru ataburenganzira bwo gukora umwuga wabo nkuko bikenewe canke byari mu gihe cy'umwuzo w'umugambwe CNDD-FDD ni naha duce dusozerera ikiganiro ku isoko mwakoze kudukurikira mwari kumwe kuri mikoro na Bonfils Niyongere iri risango ni ku munsi wa gatandatu ukurikira na gahwana
cyari ikiganiro ku isoko
imbere yo gusozera no makuru mukurikire bikuru bikuru byanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye mu Burundi mukamishikirizwa na mugenzi wacu Audace Nimbona
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
nikaze kuri mwese muri ano makuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru muri ino ndwi dutanguriye kukimenyeshamakuru SOS Media cyanditse ku banyagihugu baba mu gisagara cya Bujumbura basa nk'uko ikiza cy'ibihara by'inguge ataco bikibabyiye ingingo zo kwirinda icyo kiza ntizubahirijwe na gatoyi muri icyo gisagara cy'ubutunzi cy'igihugu cy'u Burundi naho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu budasiba gusemerera gusaba ko gucirinda ikibonekeza nuko ico gisagara ariko gifise abagwayi benshi mu gihugu ariko ibyo ntibibuza ko abantu usanga batutikiranye bakaramukanya bahana ibiganza bakagwana mu nda yo bahwanye bararundanira ku mirongo barindiriye amabisi abunguruza mu mabisi ugasanga baratutikiranye muri kino gihe igitoro cyabuze ibyo bikabuko mu gihe gisata cyabonekijejwe amagara y'abantu OMS cyavuze ko u Burundi buri mu bihugu bibangamiwe cyane n'icyo kiza ABP Info naco cyanditse ku by'umushikiranganji wo gutuma kimana koreho kadia ndacyayisaba aho yamenyesheje ko ururimi rw'ikirundi rukwiye gukoreshwa ku rubuga ngurukana bumenyi Google yasabye leta kwemera ko amajambo y'ikirundi ahindurwa mu zindi ndimi n'izindi ndimi zigahindurwa mu rurimi rw'ikirundi ikindi gisabwa ngo nuko ururimi rw'ikirundi rwokwigishwa ku butaka bwose bw'igihugu cy'u Burundi amakuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru muri ndondwi tuyabandanye na Burundi Echo kivuga ku bikorwa byo gucura no kubumba inkono bitwara umwanya munini ababikora ariko bakaronka intica n'ikize icyo kimenyeshamakuru cyaragendeye site ya Nyarurambi komine n'intara ya Cankuzo aho cavuganye na bamwe mu basangwa butaka babikora bakamenyesha ko udufaranga baronka tudashobora kubatungira imiryango abakora umwuga wo gucura nta bikoresho bakironka kuko ibisigarira by'ibyuma bishorwa mu bihugu by'u Bugande, Tanzania na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu gihe ibyo bisigarira byahora bibafasha gukora inshoka, imbabura, imbugita n'ibindi byuma bito bito byankenerwa mu buzima bwa misi yose abakora umwuga wo kubumba nabo bafise ingorane ko ibyo bakoze bitakironka ababigura kuko abanyagihugu batakibikunda imbere yo gusozera amakuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru tuvuga inkuru yanditswe n'ikimenyeshamakuru iwacu kivuga ku ngorane z'uburaro no gufungurira abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi leta y'u Burundi birategekanya kunagura ibyo bisata ariko rero urongoye inama nshingamateka Gerard Ndabirabe abona ko izo ngorane zidakwiye kurabwa na leta kandi ko itabishoboye ahamagarira ahubwo abanyagihugu kubaka bo nyene ama kaminuza ku mitumba yose igize igihugu cy'u Burundi kugira ngo abana babo bige hafi akaba ari kuri iyo nkuru dusozereye amakuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru mwakoze mwese kuyakurikirana mwari kumwe na Audace Nimbona nkaba ndabivurije kuranirwa aho muherereye hose naho ubutaha kuri Radio Inzamba agateka kawo
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Nino ngaha kubyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi duce dusozera ano makuru kabashimiye bagenzanje bamfashije kuyatorukanya namwebwe mwese mwaduteze yompi ano makuru mashikijwe na jewe Jean Baptiste Biriha mugire umugore wa mwiza na weekend nziza murakoze naho ubutaha.